Radio Isil de América. Radio Isil de América ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ari we akaburungu radio yacu voa.com mutubabarire mu Burundi nta FM ihari muri iki gihe mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves mukanya murumvirize ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika cy'uyu mwaka w'2019 rirabandanya mu gihugu cya Misiri. Imigwi inserukira igihugu 24 niyo iriko ihiganwa muri icyo gikombe. Mu bubaye ubwa mbere, akarere ka Sekafa gaserukiwe n'ibihugu 4, no kuvuga ibihugu vya Uganda, Kenya, Tanzania n'Uburundi. Iryo higanwa ryaba ryifashe gute gushika ubu? Imigwi yo mu karere ka Sekafa yoba iriko ivyifatamwo gute? Abakunzi b'umupira w'amaguru boba bariko bakurikirana iryo higanwa gute? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Tubatumiye Steve Derrick Ndizeye, umumenyeshamakuru w'inkino akurikiranira hafi cyane umugwi serukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba, ariko akurikirana intamba mu rugamba mu nkino zawo mu gihugu cya Misiri. Steve Derrick Ndizeye aba mu gihugu cy'u Sweden. Tubatumiye kandi Alain Majesté Barenga, umumenyeshamakuru kuri Radio Culture mu Burundi ari i Bujumbura. Batumire ndabaramukije. Ntangurire kuri wewe Steve, muri rusangi gushika ubu ihiganwa ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika ubona gifatishe gute muri rusangi?
Murakoze cyane nkabanda nabashimiye kuba muduhaye kano kanya. Nuko rero ihiganwa ryo ku rwego rwa Afurika, ihiganwa rya CAN mu mpira w'amaguru rirabanda hano mu Misiri. Uyu munsi rero niho hatangura neza na neza inkino za nyuma zo mu migwi. Aho rero nkabamenyesha yuko mu kanya isase umugwi serukira gihugu intama mu rugamba uza kuba uri gutana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Guinea muri zino nkino za CAN. Aho rero nkanabamenyesha yuko uyu munsi hategekanijwe inkino 4.
Muri rusange ubona igikombe cyifashe gute inkino kugene icyo gikombe cyateguwe?
Gushuku biragaragara yuko rino higanwa ryatunganijwe neza, naho hatabuze utunenge tumwe na tumwe, na cyane cyane twoba twavuye ku kuntu kino gikombe cya Afrika cyahawe mu cyawe igihugu cya Misiri. Kuko murazi neza yuko hari haciye imyaka igera kuri 3 bizwi neza yuko rino higanwa ryari kubera mu gihugu cya Cameroon. Ariko rero kubera ukwikwega mu bikorwa byo gutunganya rino higanwa, byabaye ngombwa yuko ishyiramwe rya CAF riha uburenganzira igihugu cya Misiri ngo ritunganye zino nkino za CAN. Nicyo gituma rero novuga yuko utunenge twagiye turaboneka twaba twaravuye yuko igihugu cya Misiri kitari bwitegure neza, kitarose umwanya uhagije kugira cyakire zino nkino. Ariko gushika uno munsi nta kintu kibi kigaragara cyoba cyarabaye muri zino nkino za CAN gushika kuri uno munsi tugeze mu nkino za nyuma zo mu migwi.
Nawe Alain Majesté Barenga, mu Burundi ubona abariko bakurikirana gute icyo gikombe cyane cyane abakiri bato? Aro Barenga,
mu Burundi ni bimwe kirimo ibibazo bitandukanye
umupira ubaho maguru cyangwa igikombe cy'umupira maguru wo nkuno Burundi bwaronse itike bwa mbere kujya mu gikombe cy'Afrika cyangwa mu gikombe cy'Afrika n'ibindi abantu bakiranye bishika baragoheza cyane n'uno munsi rero mugiye ko arabimenya by'igikombe cy'Afrika nubwo nikigoye kukurumba benshi niba bishobora gukurikiza igikombe cy'Afrika kubera ko yakeneye kurebye Burundi kagerekana abamutama uburyo baragereza kugura canal kubera ko yatwa yifite yatahukanyije soko abandi bagahurira mu bare butandukanye abantu rero batandukanye rero barakurikirana igikombe cya Afrika cyane cyane gose cyane kuko ubu n'abantu biyungunganye gato rero abandi babaye kubije gushyiramo ama televiziyo igikombe cya Afrika rero abarundi bakunda cyane bakurikirana hafi hanyuma ikintu bakurikirana cyane ni inkino z'ubupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi kurabona ko n'abantu batari bazi umupira iyo bijya kera bumvise ko Burundi bwagiye muri Coupe d'Afrique iyo u Burundi bukina uno munsi uja muri ziri ugasanga mama yako aragugwa abantu benshi bariyungunganije ni igikombe cya Afrika ugaranje nk'imyaka ibikombe bya Afrika byagiye biraba aho wasanga ko ari igikombe cya Afrika ugasanga nta bantu babizi yaba umukozi wo mu nzu w'abantu bakomeye b'abantu bakuze imico yose ihanze amaso igikombe cya Afrika sinzi ko ari ugukunda cyane umupira w'amaguru mugandi kubera u Burundi bitabye ku bwa mbere urabye ko n'abantu benshi baraterereye igikombe cya Afrika kuko kibutse mu guserika ry'u Burundi waratereje abarundi n'amashyirahamwe atandukanye kugira baterere u Burundi mu guserika ry'u Burundi ubu rero ni igikombe cya Afrika abantu bahanze amaso kubera kumbure cyane kubera u Burundi bitabye ku bwa mbere nta hantu nca nubwo ariko ari amadisitike kujyanye n'igikombe cya Afrika nubwo ariko avuga abakinnyi uno munsi abakinnyi bo mu guserika ry'u Burundi barazwi bose usanga bose bazwi ikindi nacyo mu Burundi urabe ni hafi ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari abanyagihugu b'abakongomani barenga 10,000 baba ku murwa mukuru wa Bujumbura baba ku murwa mukuru wa komisiyari wa Bujumbura hari abakongomani benshi yo Burundi yo Congo iri kwirakina nayo nyine usanga ifedera mu gihugu ukaba aba nka Tanzania twegeranye naho nyine yarashyize muri Kenya urumva ni novuga se la fede football nga mu gihugu cy'u Burundi na cyane muri izo nkino z'amajonjora.
Ok, urakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Mutware. Uratwumva Mutware?
Ego ndabumva cyane
kandi. Uhamagara urihe?
Frank?
Uhamagara urihe?
Kendi Burundi nda mu ntara ya Bubanza.
Ufise ikibazo icyumviro?
Bo na n'icyumviro, n'icyumviro si ikibazo.
Yego, ubwishikirize.
Aya kucyumvira n'itse ku byo nabonye mari mwanditse kubijyanye no nirihiganwa ry'igikombe cy'Afrika. Kubisanzwe muri iki gihugu cyacu ni nkino twaye dushashaje cyane nk'abarundi twaye dushashaje cyane turabona inkino ariko rimwe rimwe turagira ibibazo bimwe bimwe ko kuzira televiziyo ona nka RTNB rimwe rimwe hari gihe usanga byagoranye ntitwereke umupira uko bibereye. Hama sinzi ko hari icyo bohinyanyura mu nk'umuyobozi wa RTNB bakaraba ibyo bogenda baduhinyanyura ego baragize ibintu byo kubyerekana kumbonesha kure mu gisagara cha Bujumbura ariko mu ntara naho byari bikenewe kuko dutanga amahera menshi nk'ugiye kuraba nk'ahantu tari muhira kuko nabyo kuraba match biraryoshe ko umuntu ayiraba ari kumwe n'abandi abafana kugira ngo kuko raza abafana harimo abashyigikira umuguno n'uriya bigatuma rero menga bamaze kubona ko abantu ari benshi bagati barihisha amahera arenze nacyo menga leta nayo yoraba kumwe nigenderaho inyanyura hagati mu ntara y'ikacyo icyo dufasha.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Duhise kandi ishimwe ku murongo wa telefone shimura twumva.
Abo bane twatikika Amerika.
Urihe?
Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo muri Sud-Kivu muri komini ya Minembwe.
Ikibazo icyumviro?
Nje ndafatiye hagati kuko radiyo itayifata neza ndafatiye hagati nabibonye no kuri Facebook ariko nanjye mfite ikibazo hejuru y'ikipe ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se Tupare.
Yego. Ndabumva.
Nashaka hari umutumire uhari?
Yego, hari abatumire babiri.
Aho batumire mu basobanurire nazi ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo tuzi yuko ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye ariko ikomeza kwitwara nabi muri iriya mikino y'igikombe cya Afurika ikindi kandi baraza kumbira Burundi kintu bugura kuko Burundi buri mu gutsindwa bwakiye gasanga aho wenda he ko hane gwaje mu nayo kwari experience ariko ngo ni naza kumva ibyo batumye naza kuvuga kandi nifuza yuko mwansubiriza kumva
urakoze mu mwishure Steve
rukira gihugu wa Kongo gushika umuzi yuko muri zino nkino za kane umaze gutsindwa inkino zibiri no bamenyesha uko amahigo yo kubona Kongo mu gice cy'umunare gishira icyanyuma ni make cyane ariko rero n'umugwa atangaje abatari bake kuko Kongo ni imwe mu ni kimwe mu bihugu byagaragara ku rutonde rw'abakinyi batanzwe yuko ari igihugu gishobora gushika kure cyane ariko muradi yuko by'umupira w'amaguru nuko mu guseruka ya gihugu wa Kongo watanguye utsindwa na Uganda mu nyuma utsindwa n'igihugu cya Misiri urera amahirwe yo kubona Kongo mu ngino z'igice gikurikira atanasigaye kurushi cyane naho uyu munsi byoshobora gushika ugatsinda biragoye kubona mu guseruka igihugu wa Kongo ukina ingino z'igice cy'umunari gishyiri cyane kuko gushika uno munsi ufite ubusa mu ngino zibiri ukaba wishyurwa ibitsindo bigera kuri bine byose
witegereje niki kiriko gituma abantu bari biteze ko Kongo muri uwo mugwi yovuyemmo uretse Misiri nuko batiteguye neza bakinyi ntibazinanyi hari ibibazo vya discipline we witegereje uri ngaho ubona abantu bavuga iki
igihugu cha Kongo ubiravye ni igihugu c'abantu bakunda umupira wa maguru kandi ubiravye ni igihugu kinini gifite
Hallo
kubona neza ingorane mu guseruka igihugu wa Kongo nibyo ni umugwaro ukunda kubonekamo cyane ibintu bya indisipline ariko kuva bitegura gushika baze izo ngorane ntagiriho uyu munsi ariko rero umuntu agace yibaza ati ni ka kantu k'abamenyereza bava mu bihugu byacu usanga mu nkino mweni zizukomakomeye batigaragaza cyane kuko biriko biragaragaza cyane yuko abamenyereza b'abanyamahanga basa n'abariko babyifatamo neza gusumbya abamenyereza basanzwe bamenyereza bamenyereza ibihugu basanzwe babamwo ibyo ndibaze uko ari byo byo ibyo nabyo birashoboka hanyuma ikindi nacyo biragaragara yuko hari ibihugu byafashe umwanya wo kwitegura ariko gushika n'ubu bakiriko barashaka imbya abakinyi batangura mu kibuga n'abashobora kubasubiriza
hari ikindi kibazo yabajije shimwe cuko ngo Burundi nawe uriko butsindwa ngo butsindwa bwakinye ngo nukubera experience butari bufise ariko nka Madagascar ni rya mbere ije kandi izifise amanota ne
ego igihugu cy'u Burundi ni igihugu naco nyene cyaje muri zino nkino za kane cyarigaragaje cyane mu nkino zo kurondera inotike yo gushika muri zino nkino za nyuma ariko gushika uno munsi bigaragara yuko igihugu cy'u Burundi gikina neza abakinyi bahanana imipira neza ariko karakantu k'ubunararibonye mu nkino biriko biragaragara yuko ari cyo kintu gishobora kuba gituma Burundi bitwara neza ariko gutsinda bikagorana ha mugasanga iminota batsindigwa ko ni yayindi yanyuma mu minota 215 yanyuma ibyo rero ku bihugu usanga bifite abamenyereza bafite ubunararibonye burebure mu bijyanye n'umupira w'amaguru usanga babikorera ko cyane bakaba bazi uko mu guseruka igihugu Burundi ukina neza igice cya mbere iminota 15-20 yanyuma ariko rero iminota 20 yanyuma ugasanga niho batangwe kwindiza bakinyi bakomakomeye kuko babazi neza Burundi ibyo byaragaragaye ku gihugu cya Nigeria kuko harabari batangajwe no kubona Nigeria itakinikije nk'abasore nka Igaro cyangwa Ahmed Musa ariko bamaze kwinjira kandi minota 3 yaheze Nigeria itaronka igitsindo ico kimwe no kuri Madagascar yarabonetse uko harabakinyi bari babitse ku ntebe y'abasubiri abandi ariko bamaze kwinjira igitsindo ibyo ndibaza yuko ubunararibonye ari bwo bwaba ariko butuma umuseruka igihugu w'u Burundi utsindwa kandi wakinye neza
murakoze ku murongo wa telefone kandi dufite Jean Bosco. Jean Bosco uhamagaye urihe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Ruhero akagari bitagambiriye.
Icyiyumviro ikibazo
cyumviro nasaba kuvuga ku igikombe cya Afrika nyamona nkunda kugikurikirana kenshi iyo gubirimo cyane cyane nk'u Burundi banda gufana cyane nubwo buri kwitwa nuko buteye kugira amahirwe buri kwitwara neza ukageza gukina ariko amahirwe ari kuba makeya
Murakoze turagushimye.
Yego. Noneho cyasa kuvuga ibihugu byose utwanye ari Uganda, ari Congo, ari Tanzania, ari n'Urundi byose byagiye muri kani, ari ku Rwanda twese twasigaye ku rugo wenda mu Rwanda. Nibazo kintu abantu bashinzwe bya ministeri ya siporo ikintu mu Rwanda kibura ngo natwe na kuduruka muri kani, ndakeka duruka muri kani 2022. Kwebaza imyaka yose ishize tuzajya muri kani natwe ikintu kibura ngo tugende tujye muri kani. Kwebaza kwenda ageze abantu waduza muri bashinzwe bya siporo mu Rwanda bazaba bazi impamvu ikintu kibura ko bakiye tubafite. Nibazo ikintu kibura.
Murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Yego, heraheza.
Ikindi cyabura none Kongo nari umurwi buratwa njyanemera cyane nzi ko uzi gukira umupira cyane, ariko nkabona ubu ngubu byagendekeye ndabona ubugiri kwitwara ndabona bidasanzwe. Se harabura iki? Ese byaba biterwa n'iki? Rero ikindi none n'abarundi buriya nabo nubwo bari gutsindwa ariko ntibacika intege, kuko impamvu ivuga uyu munsi Ginani bitwara neza wenda bakayitsira nk'ibitego nka bitatu bashaka kuzavuga ko amakipe yitwaye neza akaba bakomeza, ariko abarundi mu by'ukuri uburyo bari gutsindwa utewe bitunguranye na gutewa ku munota wa nyuma mu minota 70 niba nigera ku gitego ku munota 76 ejo bundi batsinze ku munota 75 abarundi babayeze gukina, ariko ikintu kiri kuba sindi kintu n'akaro gato kari kubura abo cyane abifuza nuko umuntu banyana gukina neza bakarakoje iragine yabayeze imbere wenda akazaza ngo amakipe yitwaye neza.
Turabashimiye. Icyo kibazo yari yacishuye Steve, ariko reka mbaze Alain Majesté Barenga, wibaza kuri ibyo bya Congo, wibaza ku bwawe ikibazo kiri
Congo yibaza yuko abakinnyi barimo
w'uburu wa Repubulika ya Democratic Congo ubwa mbere n'abasore ba benshi bakina hanze y'Uburaya nubwo bagereza kuba ranforce n'abantu bo ngaho muri Congo benshi batu muri tutsi samazendo ravye nko nk'igikombe cyaheruka kubera mu minsi 2006 muri batatu mu bakinnyi bari bakinnye icyo gikombe cya Afrika harimo umukongomani Trezor Mputuma bikoshora abantu bo mu kinyo mu Nigeria Obi Nigeria yari ari hajya. Urumva n'umugwi ubu ndiko ndakubwira ubu impimi bimeze muri Afrika ubu nta mugwi muto w'ikibaho ya score urundi wasanga muratsinze 5 cyangwa 6 n'ibicoroshi kimwe nacyo Congo murabe neza urabye mu gusereke n'ubwo burundi bwo kuratsindwa wari watomboye itsinda ryiza ari kumwe na Guinea Conakry kwa kumwe na Madagascar kwa kumwe na Nigeria n'imigwi isa n'ibayabaye igerageje ucura bare y'imigwi nka Congo yahuye huye na Misiri. Misiri rero ikina neza umugwa Misiri urazi ko umugwa Misiri wari wategeye kino gikombe wasubiye Cameroon kandi wari bari wabo bafite n'abakinnyi beza cyane ukacira abantu b'umugwi bace babura na Uganda. Uganda hajya rero muri Afrika y'ubuseruko urazi igihugu cy'Uganda n'abagabo bakomeye cyane bafite na Soufre bafite n'umunyeza mwiza rero habaye gutendisha ku munsi wa mbere kandi kuraba umugabo Florent Ibenge asanzwe amenyereza umugwi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo amaze imyaka myinshi amenyereza uno mugwi nubwo yari yemeye ati jewe ndagerageje ntwari kino gikombe kumbure abakinnyi hari kintu harakantu kakibura harakantu kagihaze ubundi ho biraboneka nace ngenda ko ngira ko kutuba duca Burundi bakisavume kigaruka Burundi kuvuga ati dusinda ku mwaka 2025 iri tamwe muri gikombe cha Afrika henda kwereka mu nkino zingahe twakinye mu makinyo y'Ijoje twakumwe na Mali twakumwe na Sudan y'Epfo na Gabon uretse urukinyo twatsinze gahandu ze Sudan y'Epfo ariko twakinye 3 ngaha 4-2 wabo nuko mu bitsindo 10 twatsinze bitwatsinze 5 kandi urahe uretse intsinzi kuri Sudan y'Epfo abarundi murabe ikintu kimwe nubakinyi je yakira tugora urabyo umenyereza wacu mugomba kuzibira cyane gose muri enda kwereke muri mu gihugu Gabon bazise ku munota 2005 ahandi nyene niwa mu tukira wa mukinyo gukinisha ubwo bakugomba kuguma biga by'abataliano hari umumenyereza wa Marinho yavuze ati le coach Burundi yavuze mu gifaransa ati le coach Burundi utilize la verrou à l'italienne kugomba kuzibira cyangwa gukoresha ingufu uri kurarisha abakinnyi b'inyuma. Uno munsi rero gituma dutsindwa niyo wa mpira mu bwongereza ngo one mistake uno munsi kinyaga kosa gatoyi dutsindwa rero kende mu gusereka y'u Burundi hacabuze ka kanyarigabo hacabuze ka kandi kukwiyemera n'ukuraba n'ugusubirizwa cyangwa wasubije umuntu yamaze kuruha yarushe cyane.
Unamutse muri Kongo mwarabonye igiba urukino bahuriye bagwa urukunge heruka gukina n'igihugu cha Misiri. Bona ko Trezor Mputumba bi igice cha mbere cyaramunaniye cyane. Mugabo rero abamenyeza bacu na cyane cyane abameza ababanyagihugu babasubwene igihugu bwo ngaho hari kibazo cyo gutinya umukinyi ati uyu mukinyi reka ndamugumize kuko nuko nuko nuko. Mugabo yabonye umukinyi ameshaka amaze kwinjira Trezor Mputumba byaragaruye. Rero bicabisaba rero ni kombinaison de fiziye taterwa cyangwa twa turagira. Hanyuma harakandi kantu kubrena goma kugaruka alo
yego uherahezo nyarutse
arana gemba kugaruka kugerekeye ari umuntu yari yavuze kugerekeye kuraba umupira kuraba umupira ari kibazo kuko ngaho mu gihugu cy'u Burundi nico twagira tugaruke ko ni kibazo gihari televiziyo urundi kwira werekana ko fitama abantu bagize ingorane bacabwa ngo abantu batindi isoko basabye amahera menshi ashika kuri turatase nka nirero na mahera yababa muri yari diwa marundi leo kachuraba nibihugu rero kacusanga na mikoro ucusanga ni makeyi kacusanga baba tugushika kuri nozeri yice kica kiba ikibazo ni kombinezo na cyancane babe ko mu guserka gihugu uretse Madagascar na Mauritania ibihugu bitatu byasize bwa mbere Burundi n'ibundi bwa mbere bavuze kumugaragara ko mu guserka gihugu uwo baterera abanyagihugu babo terera kugira mu guserka gihugu ufatwe neza urabe n'inkino za kivandimwe muri dini twakinye rumwe yabaye sponsor 100% ya Qatar yabere muri Qatar na Algeria nuburyo badufashe kugira dukinikirwe kwa kivandimwe ntawe bizi neza ko iyo tukaboneka ayo mafaranga urumva rero n'ibyo byose abarundi bavuga ngo umwuko ni kiriko kumbure dusaba kinyi beza cyane muri imyaka 30 iheze uretse mu gipimo n'amajenshi 93 urundi bashitse kure mu kinyamajonjora ukino umugwari wongwe na Juma Mosi bakinye n'amatsi do barage na Guinea Conakry uno munsi uzaguru uno munsi nyuma y'imyaka 26 n'umugumyiza n'abakinnyi ukora ba Mohendaje ugereranyije imyaka iri hagati ya 25 bose bafite imigwi kuko twarabona ko haza abakinnyi benshi badagira imigwi iburayo ugasanga mutoya mu cyiciro cya gatatu cya kane cyangwa ugasanga umuntu w'umushomeri uno munsi n'abakinnyi bafite imigwi uretse nka Kizigenza uno munsi Sedo Irahina Kamugo ariko arafite mugabo benshi 90% n'abantu bafite imigwi
nivyo nagomba nakubaze
nagomba
kubaza kuri ico kibazo cya Saido Berahino umugwi yakinira Stoke City wararangije kontra yiwe akaba amaze igihe adakina byaragize ingaruka ku vyerekeye abasatirizi b'u Burundi kuba gushika batani gitsindo na kimwe arinjiza
oya namba fise ikibazo cha konfisho hagati mu gihugu cyo hagati mu kibuga kurumva nire mu nyina y'amajonjo rege twakina na Gabo yakina muri Stoke City mugabo nta mwanya ikwiye aronka aho gukina mugabo nako ari mu kiremesha nubwo bari mu kibuga barabona ko akini mu gimari twaragiye ni gabo imari yakinye neza cyane kandi nta mwanya munini ya yakinishwa uno munsi kibazo dufite kibazo cyo hagati nimero 10 ukibazo cyo hagati nimero 10 turafite ingorane ya nimero 10 nubwo bagerageza rero urukino nimero 10 cyangwa umukinyi wa hagati ni watanga timing abakinyi barushaka gatireka ndabaruhurire hama bagomba kwakserera akagatireka n'akserere niwe atanga tampo ni nk'umuje kambo muzika kavuga ati abantu ko barataba cyane abantu ko reka ngabanye muziki mu DJ ati ko biko burira rero no nimero 10 rero ni tukacha tubwira ikindi kibazo gikomeye cy'abakinyi bakinyuma ku ruhande n'ahantu ha mbere hava cyane muzora n'ibitsindo bitsindwa usanga abantu batinyo ku ruhande nibigenda neza ugasanga n'abandi baba defensive bo defense centrale icyo kibazo kuva turi majonjora cyari gihari kuva ba selection twari gihari no kuno munsi nimero 10 kandi gihari ukacusanga n'abasatirizi urabe nk'abasatirizi dufite no munsi fisa kake nubwo wagenda kugira inuze bagerageza kugaruka n'abasedebera yino bakagerageza kugaruka ino kubera iki tubafite ikibazo cyo hagati na cyane cyane nimero 10 ikibazo gitanguye uno munsi ni kibazo gakira rero hajya utanga icyo ufise
yego radio y'u Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kwihiganwa ry'igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiko kibera mu gihugu cya Misiri muri uyu mwaka w'2019. Liden uri ku murongo wa telefone uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Uhamagaye urihe?
Ni muri Zambi.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro cikirize?
Ni cyangwa ngira ngo fire for y'ibintu n'abana babonye muri ekipi nasionale y'igihugu.
Ego.
Tuwa vye mwini jengkana waziko idaba harumu kumifwa Enoke.
Dabu mfa?
Enoke atumira mwini witwa jesu wano mwini Zambi. Mwini akumira chane mbele ulemeesha mwini wa jesu. rero twagira ingene bamugira umurambira ta muri ikipe nationale nibaza yuko bitaba bihuye n'ikuntu n'ubushobozi abafite n'umukino akina neza cyane nkamwe bamusanze bakongera bakamukinisha neza kandi mwarabonye n'igihe agiyemo agakina karambyasa kijya gihe yarakinye neza cyane arabyuha ikipe nationale y'igihugu maze naho batsinzwe mugabo aterekana ubushobozi afite kandi n'ubu muri ekipe twabonye yuko umengo ni boba mutangugira gerise yasohotse gusa n'umukinnyi kiremesha bari bakwiye gutanguza.
Turabashimiye ku kiga icyumviro cyanyu. Abel ari ku murongo wa telefone. Abel uratumva?
Ndakumva.
Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Ubu ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza?
Ni icyumviro je nta kibazo nkigira mwese.
Ego
ashaka kuterera turavye komantere z'abantu bavugira ngo bamaze gutsinda kubera urya modeste yamaze kubizeza ngo yababarishe ariko turavye komantere twagiye turandikira Olivier ujya mutombora simbona ntabyo yakurikije agomboza abantu barushe kandi abajuwera guma hindagura ku mwanya kumwanya kandi
turakushimiye ku cyumviro cawe.
Yego, murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku gikombe cy'ibihugu bya Afurika kiriko kibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Abakinyi bakomakomeye basanzwe bazwi muri Afurika nk'aba Sadio Mane bari Riyad Mahrez ba Sala ekana bandi gushika ubu ubitegereje ubona bari ko bavyifatamwe gute ko kenshi abantu babizeye byinshi kuri abo bakinyi kubera mu makrebe bakinamwo hanze ari abakinyi bibonekeza cyane mugabo nkiyo baje nko mu bihugu byabo sina Afrika gusa n'ahandi ugasanga kubera systeme z'urukino zitandukanye nti babonetse nkuko abantu bari bavyiteze. Steve, ubibona gute muri rusanga abo bakinyi kirangirana?
Ego, bano bakinyi rero rurangiranwa Afrika isanzwe ifise mu mahiganwa akomakomeye mu bihugu bitandukanye nye ku isi. Biragaragara yuko mu ntango usanga bitoroshe, ariko hari igihe bano bakinyi usanga igihe bakenewe niho bakora byiza. Mohamed Salah niwe yatanguye urukino rwo kugura rino higanwa rwahuje umugwi wa Misiri n'umugwi wa Zimbabwe. Nibyo byaragaragaye yuko yaragikanye atacu yerekanye gikomeye, ariko mu rukino rugira kabiri wahuje Misiri na Zimbabwe naho urabona yuko havuye n'agatsina y'igitsindo ciza. Ibyo rero nubamenyeshe yuko no mu gihugu cya Misiri umukinyi Mohamed Salah afatwa nk'umwami w'umupira w'amaguru muri kino gihugu. Afite icubahiro kidasanzwe, urabye n'ibyapa byose byamamaza rino higanwa rya kane kambere n'igihugu cya Misiri bigaragara ko uwo mukinyi Mohamed Salah nta n'undi mukinyi aboneka mu byapa biri hano mu Misiri. Harimo umukinyi basanzwe bakina mu mugwa Liverpool mu Bwongereza naho ariwe umunya Senegal Sadio Mane wewe yagize amahirwe make kuko mu rukino rwa mbere yari suspendini yashoboye gukina umugwi woye wa Senegal, ariko na wenyene aracyari mu bakinyi bitezwe ko byinshi muri ino higanwa kuko nababwiye yuko uyu munsi ariho hatangura inkino za nyuma zo mu migwi muri ino higanwa rya kane. Hanyuma abandi nabo no bamenyesha nk'uwo usanzwe ari kumwe mu mugwi umwe no mu guseruka igihugu w'u Burundi ariwo umukinyi Naby Keita asanzwe akina umugwa Liverpool na wenyene mu Bwongereza. Uwo mukinyi muradi yuko yakomerekeye muri rya higano rya Ligue Champion ari Burayi byabaye ngombwa yuko bitangura kunuganurwa mbere yuko azosiba rino higanwa rya kane, ariko rero kubera ukuntu azwi kubera ukuntu afatwa mu gihugu ciwe biba ngombwa yuko uwo mukinyi naho yaragwaye bamuzana kuko ntiyashoboye gukina urukino na rumwe rwa kivandimwe Guinea yashoboye gukina mu rukino rwa mbere yagwinjiyemo agomboye mu rukino rugira kabiri akinye umwanya muto uko bamukoze ko acaye kubitaka hasi byabaye ngombwa yuko baca bamukuramwo. Ariko rero mu kiganiro umumenyereza wa Gine n'uwo mukinyi nasanzwe ari kizigenza wa Gine baraye bahaye abanditsi n'abanyamakuru yaramenyesheje yuko ameze neza naho bitaboneka neza yuko uwo mukiyaza gusora gukina uyu munsi. Nibyo aracyari n'abandi bakinyi batari bake nk'aba Mahreze biraboneka yuko atari garagaza cyane, ariko n'umwe mu bakinyi na wenyine umwanya wari wose ashobora kwigaragaza, kuko na wenyine umugwi we murazi yuko wakinye n'urukino rwa kivandimwe no mu guseruka igihugu w'u Burundi. Ivyo rero bivaza yuko ubuhoba hakirikare, kuko imigwi myinshi idakwikangura mu nkino z'igice cya mu zirenganye ino pomye cyo, kuko muri deuxième tour niho abakinyi batari bakibatanga kwigaragaza na bya bihugu bikomakomeye ugatangura kubona byikanguye. Ho rero usanga ya migwi yitwa yuko ibayabaye bayibangamira cyane. Nibaza yuko abo bakinyi uko biri kose udotsinda ibitsindo byinshi arushobora kuzova muri abo nyene.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Gerard aratwakuye. Gerard uratwumva? Gerard uratwumva? Gerard uratwumva?
Yego.
Yego, uhamagaye urihe?
Yewe, mbere na mbere nabanza gushimira umugwi w'Inseko ya Burundi namba. Nubwo yenda tabasha gutsinda, ariko ndabona uko ubitanga by'ukuri. Navuga ngo buriya ngira ni uko bwa rugambere basuzugura amakipe bari guhura, ariko ndakeka nk'Imana ishobora kudutera iteka tukagira tugasubiraho nk'ubwa kabiri, ngira bagenda bati icyo bagiye gukora. Navuga buriya mumenyereza Anode Mutombora nawe arebye yajya asimbuza abakinnyi batarananirwa cyane, kuko nibo baba bafite imbaraga, kuko urebye n'ibihugu bari gukinamo bafite ubushobozi kuruta ibi byacu.
Turabashimiye.
Nda njyewe nicyo nashaka gutera.
Yego, turabashimiye. Turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze kabisa.
Murakoze. Ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo mu buraruka, ibihugu by'Abarabu hari hamaze igihe kinini bisa n'ivyasubiye inyuma umupira wigaragaza kurushiriza mu karere ko munsi y'ubugaraga bwa Sahara, mugabo umuntu aravye aho inkino zigeze muri iki gihe. Ivyo bihugu vyasubiye kwiyerekana, kwerekana umupira ukomeye, uravye biriko birakinura, urabona ko bikina n'ishaka. Nikiye cyatumye ivyo bihugu mu gihe kiringo kitari gito bisa n'ivyazimase? Wewe Alain Barre, Majesté,
ibyo bihugu byo muri Afurika bita byo mu buraruko Afurika Magrebe, Afurika yo mu buraruko ni ibihugu bwa mbere ho bakunda cyane kuba bakinye bita abinasiyoni konga subwenegihugu bibiri. Benshi bave nk'abasaga bafite ubwenegihugu bubiri bita abinasiyoni, bave nk'umugwaserike ya gihugu wa Algeria, urabe Riyad Mahrez n'abantu usanga bakurikiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ukacira nko muri Maroc naho nyine n'abasanga benshi bakuriye hanze bakaza bafite ubwenegihugu bubiri. Ntabwo kubera bidakunze kuba kina midi yabo seruka yagize aho basanzwe baba bacyagaruka iwabo. Ugacura aba rero aho nyine Fidele. Bazurabe i championnat ya Ligue des Champions y'Abanyafrika. Iminsi yose imyaka itanu iheze, usanga abakinnyi benshi imidi ya mbere yamishwa mu mibiri bya nyuma, imikwi yo mu Barabu. Uri kuri aba bintu nyirigara rya nyuma y'imidi yabaye ya mbere iwabo muri Afurika, imidi ya nyuma yabaye iri mu gice cya nyuma finale, imidi yo mu gihugu cy'Abarabu. Ubwa mbere ho haraciye umwanya mutoyi aya mahiganwa yabo yari akomeye cyane, ubu yavuye gukomera cyane rwose rwose rwose. Kwibuka nk'umugwi nka Al Ahly muri imyaka iheze wageze ku gutwara halo
ndabumva
Al Ahly wo muri Misiri wageze gutwara ihiganwa rya Afurika imyaka irenga ine yikurikirana. Uri kuraba uno munsi ya Nibia yo mu Barabu yo muri Afurika yo mu buraruko, kutwana n'abakinnyi beza badashobora gushika i Buraya, abakinnyi bo muri Afurika n'uwari Afurika iri munsi ya Sahara bagenda gukira mu bihugu by'Abarabu. Ukacura aba n'abandi higanuro ricari komeye, ukacura aba rero n'abandi basanzwe bakina i Buraya bafite ubwenegihugu bubiri bagarutse kuraforsa mu gihugu byabo. Nicyo gituma rero tusanga imigwi y'Abarabu usanga irakomeye cyane cyane, kuko uravye nk'umugwi wa Algeria imigwi ya Tunisia ntabwo yari azi ko yotsinda nk'imigwi ya Cote d'Ivoire yotsinda nk'imigwi ikomakomeye nka Senegal. Urumva rero ni kwa kundi nyine y'amahiganwa yabo yasiye gukomera kumwe yahora muribuka ko ejo yamaze imyaka myinshi itwara iminsi mu gikombe cya Afurika, y'amahiganwa yabo yasiye gukomera cyane hacyo yiyongera ko naba batubiye ba binasho bagarutse gusahiriza n'amayiga rusaga akomeye cyane ugasanga n'abakinyi basanzwe bakina iwabo ikibazo kitwice twebwe muri Afurika ya Sahara abantu benshi bakora bakina umupira nko kwinezereza porte ayo mahiganwa yo hariya muri Afurika yo mu buraruko cyangwa mu bihugu by'abarabu n'abaprofesiyoneli usanga batunzwe n'uwo mwuga nyine urumva rero maze kujya mahiganwa kashatse n'abandi babinasiyono kandi urabe n'abamenyereza batumako abasitsi abakinyeza boroshe n'abamenyereza bakomeye uyu mugabo Elvero Nara asanzwe amenyereza umugwi wa Maroc w'umufaransa bita Sofie Blanc n'umukinyi n'umumenyereza azi neza Afurika n'umumenyereza yakoranye n'umumenyereza yamenyereza ibihugu nka byose bya Afurika bikomeye Claude Leroy niwe yamufomye umumenyereza azi neza ibihugu bya Afurika yaraca ibintu yaramenyereza igihugu cya Zambia ikitwara igikombe cya Afurika yari imigwi itari yizewe n'umugwi amaze guhura n'imigwi yose ya Afurika azi nk'ama système d'eau nka yose ukacuraba nk'undi mukinyi nk'uyu mumenyereza nka Asiyeri arenze yose amenyereza ngahantu ze iziya n'umuntu azi Afurika neza cyane ibyo byose rero n'amafatere menshi cyane amahiganwa akomeye abakinnyi bakomeye bakina i Buraya basubwene gihubi bipfuje kugaruka ngaha muri Afurika kugira basahirize abamenyereza beza n'ubuntu bwinshi by'ukuri n'uburyo mbe kuko ngaha ari ikibazo ngaha dushaka kuvuga hari abakinnyi bacu muri Afurika iri munsi ya Sahara benshi hari ikibazo cy'amapini n'amafaranga tugaca bigenda neza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Egide uratwumva Egide Egide turamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku gikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibera mu gihugu cha Misiri ngaruke ku kibazo c'abarorerezi abarorerezi gushika ubusinzi kwa kubera inkino zikiri inkino zo mu ntango canke co bari kibazo c'amatike azimvye canke kubera muri mu Misiri kumbure abarorerezi baho umugwi serukira gihugu wabo tari kurakina atagishika kinini bafise cyo kuza kurorera izindi nkino wewe uri ngaho mu Misiri Steve ikibazo kibona he
nagira ndabamenyeshe yuko atari azinde kuko rino higanwa rya kane rigize gatatu mu mahiganwa nshoboye gukurikirana ariho nibereye nibaze ko ingene amatike agugwa ariho hambere mbonye amatike azimbutse ariko he murazi yuko ibibazo by'umutekano ari ibibazo bikomeye cyane muri bino aho rero bakamenyesha yuko hari igihe hagera kuritike ugasanga amatike yaheze ariko wagera ku kibuga ugasanga ibibanza bigaragara aho rero bakavuga yuko hako binjiza amafaranga menshi bikaba gutungira umutekano w'abaje kurorera zino nkino bofuma barorera inkino ziba abantu batahari ibyo rero nibyo biriko biratuba rero ku bibuga bigaragara yuko ata abantu bahari kuko uburyo bakoresheje n'uburyo bakoresheje kugira umuntu agura itike n'uburyo buto fan ID iyo rero utayifite ntushobora kugura itike reka mbere urumva aho ushake ntushobora kugura itike kwinjira byaragaragaye cyane yuko ukasanga matche z'u Burundi yazi yuko kino gihugu cya Misiri kirimo abantu batari bake ariko rero ugasanga hageze yo kugura itike nk'umufana w'umurundi itike zaheze ariko wagera ku kibuga ugasanga ibibuga ikibuga kiragaragara ndibaza rero yuko cyane igihambaye rero gituma abantu batarorera zino nkino ari benshi ni kwereka ibibazo by'umutekano bashaka yuko bocungera umutekano bitabagoye w'ingenzi w'ibihugu byose byashoboye gushika hano mu Misiri
naho ku vyerekeye ibirere ikirere aravuga ko hashushe cyane muri iki gihe mu Misiri kuba hashushe byoba bifise ingaruka ku nkino
mu ntango byari byabudwe cyane yuko hano mu gihugu cya Misiri muki haba hashushe cyane ariko rero siko biri kuko birazisanga ari amadogere abaye menshi usanga ari amadogere 36 ugereranije n'ibindi bihugu tuzi yuko bisanzwe bishyuha sanga hadashushe no mu ntango yo mu rukino rwabaye rwahuje Burundi na Madagascar rwabaye isaha 10:30 byaravuzwe yuko igice cya mbere kitari kimeze neza kubera ubushyuhe ariko rero nobamenyeshe yuko imbere y'uko rukino ibihugu byose byararose
kirabira wo kwimenyereza ayo masaha nyene ariko rero no bamenyeshe uko ikirere atari kibi cyane kuko harashushe ariko ntiyateye ubwoba.
Murakoze. Gaspar ku murongo wa telefone. Gaspar uratumva?
Yego ndakumva cyane.
Uhamagaye urihe?
Alo?
Uhamagaye urihe?
Yemwe zombura.
Ikibazo icyumviro ushikiriza?
Nada mumba nawe kabisa.
Urafite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ya nako ndabaza ndakumva neza ariko.
Ndiko ndabaza ko hari icyumviro ufite cyangwa ikibazo baza batumire?
Ikibazo
cyangwa icyumviro?
Icyumviro nuko ari ikintamba je.
Yego. Ikibazo nacyo?
Ikibazo na ko abakinye bajya yahinduye.
Harabuzi amazina?
Oya, ariko banditse kuri komantere ko wamushizemo atabaje cyane.
Ah, sindabizi. Reka sinzi ko Steve aricyo yobivuga ko yobazi urutonde rwaza gukina imbere ya aricyo wabuze Steve.
Bagiye abona.
Yego.
Na bintu byinshi bwo mumenyere byahinduye. Uretse ko ku ruhande rw'inyuma Pierre bavuga ko yaragize imisi agwaye ni umuntu akina neza kuri standasi. Kandi washizemo n'umwana na Hussein Chambara na Francis ugacura abantu bose nta bantu uretse nka kigenzi bagumije hanze nta bantu benshi abashyika nka bane bahinduwe mu rukino rw'abantu cumi n'umwe bateza gutangura.
Yego. Ezekiel aradute yakamo. Ezekiel uratwumva? Ezekiel? Alo, Ezekiel? Ezekiel, Ezekiel ntashobora kutwumva. Reka tubandanye kuri iki kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku higanwa igikombe cy'imigwi yo mu karere ka Afrika kiko kibera mu gihugu cya Misiri muri iki gihe. Umuntu aravye imigwi serukira gihugu muri Afrika bakinitwa ko tuvuga ibihangange nko muri kahise warasanga ari abakinnyi bakomeye cyane bashobora ubwabo ku giti cyabo gutuma imigwi serukira gihugu yabo ishobora no gutsinda kubera bo bonye n'ubwabo. Umuntu aravye inguvu iyo migwi ya kera yari ifise serukira gihugu muri Afrika ndazi ko bigoye kugereranya ibihe bitandukanye n'ubu. Itegereza mubona umupira wo muri Afrika wo warasubiye inyuma umuntu agereranije n'icyo gihe canke wateye imbere kubera ibihugu ihiganwa ritera ryegerana hagati y'ibihugu kurusha muri kahise. Reka ntangurire kuri wewe Alain Majeste.
Ahubwo ikintu kiboneka ni uko umupira muri Afurika wamaze gutera imbere cyane rwose kuko igituma umupira warateye imbere ni uko ibyo tuyitanga kubirabira mu mugi w'amajonjora two turaba nk'umugwi imigwi itatu ya mbere yashyize ubwa mbere rwamaraga Madagascar Burundi na Mauritania ni imigwi itari yoroshe ari imigwi ikomakomeye twaba nka Madagascar yari kumwe na Senegal mugari cyabugiye ko Madagascar mu bihugu bya mbere yakatunga amahirwe yo gushika mu gikombe cya Afurika y'Olympique. Burundi nabwo bari kumwe na Gabon na Mali ibyo bihugu biramenyereye. Gabon yo yaramaze kwakira igikombe cya Afurika Mali yo yamayo ko turaba rero nta migwi icyoroshe na bukebuke muri Afurika ni kubera ko umupira w'amaguru wamaze gutera imbere. Si bya bindi bya kera wasanga nka Congo Kinshasa ihuye tumwe na Zimbabwe ukazisanga habaye nka sikoro niniya cyane na twarabonye ko umupira wa Zimbabwe igihugu cya Congo n'abasanzi wabo ni ukuvuga rero ko ibyo bikabyerekana ko umupira w'amaguru wamaze gutera imbere. Hanyuma cyo turaba aba bakinnyi bavuga ngo baba bakomeye kuraba nk'aba ba Sadio Mane urabe ba Malaysia uraba na Bikita uraba abakinnyi bakomakomeye ba Monsara n'abakinnyi batangiye mu mugi mito mito bagenda barazamuka imigwi mito mito y'i Burayi uraba abantu ba Bikita ba Mareze n'abantu batangiye mu mugi mito mito bagenda kugira uno munsi w'abakinnyi aba bakayukuri ba Kulibali bakinira mu Nape mu gihugu cy'Ubutaliyano n'abantu bakayukira mu mugi mito mito bababona bariko baragira hari abakinnyi bandi bakina mu mugi mito mito y'i Burayi nayo nyine bakinana uno munsi bataronka akaryo keza kugira bagugwe bashike kure iyo abakinnyi bafite wa mupira w'amaraso wa mupira nyawo nyawo bica biboneka rero ko babakinnyi ushushanya nk'abakinnyi batandukanye tudoba nk'igucamba gasa hari abakinnyi benshi bakomeye
bakina mu gihugu cy'Ubufaransa arabe cyangwa akabira ka komazinga renyo y'Ubufaransa baba binasino baje bafite imigwi myiza cyane kuko abahini bintu yose ni imigwi nicyo ishobora kuburamo umukinnyi akina n'Iburaya kandi ntani hano hari abantu benshi kandi bakina mu cyiciro cya kabiri Iburaya ugasanga bakina nko muri za Turikiya ugasanga bafite umupira mwiza cyane ahantu cumi n'ikintu umupira w'uno munsi siba mupira wasanga kera basanga umuntu acenga niyo bya Diego Maradona wasanga acenga kuva ku rupanga agashika kuri indi gori rirya rya Edson Arantes na Nascimento bita Pele uno munsi babakinnyi basanga ba Didier Drogba baje njyewe ntabonetse nibikunda uni ya jeu de constitution bose ni ku ekipi ni jeu d'ekipe abakinnyi bose bateza kuba ikipe bakaba ini nacyo bituma rero tubona ko ubwa mbere ho hari abayiterambere ry'umupira ku isi hadi football modern ubwa kabiri imigwi yose nta mugwi kwasa amakoreyani imigwi yose sanisaba kera wanda akaba international bari abakinnyi bakina hanze uno munsi nta mugwi n'umwe uramo nka babiri cyangwa batatu bakina hanze ya Afrika icyo cyerekana yuko umupira wa Afrika wa umupira wa Afrika urakomeye cyane niko abantu bari kwimenyereza nk'ubwo ya Tunisia mukino yo kwimenyereza afinye n'umugwi wa Croatia Croatia muzi kwa sise n'ubwo cyanyuma mu gice cyanyuma finale mu gikombe cy'isiyo mugaze cyabujije ku mugwa Tunisia utsinda umugwa wa Croatia uri kuraraba uretse bamareze n'abandi bantu abatari benshi bazi mugaho ni abantu bato bato mugaba bashoboye nikubwa rero mupira rero wateye imbere ku isi Afrika niya subira inyuma hari kindi kintu cyiza nuko no migwe ya Afrika no munsi iri kuragerageza gushiramo amafaranga ikindi kintu nacyo CAF yashizemo ana ku CAF yatanguje igikombe cya 2020 ibyo byose rero wasanga nk'umuntu ari ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda cyarashyize mu gikombe cya Afrika ubwa mbere mugabo cy'usanga kijya gihe watusanga umengo haracyariho akaruka kigenda neza arashanduka kigenda neza ibyo bivu yose iraza kandi arako bamenyereza abaza ntituje kunganya ntituje gutsindwa turondera intsinzi ugasanga umugwi wose hariyo kimwe bita compatibilité ukasanga umugwi wose uje uri determine kandi ugasanga n'amajeni agara igare nicyo bituma ndakubwira ko umupira wa Afurika wateye imbere ku rwego rwo hejuru mu minsi iza urabona ko mu gihe umupira w'amaguru wowe umwuga siporo ikaba umwuga hoho byorushizaho kurusha
urakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga kuba bacugurura ama radio yanyu tubibutse ko turiko tuvuga mu kiganiro muri sanga kwiganwa igikombe cy'imigwi yo muri Afrika kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Misiri. Tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Jimmy uratwumva?
Ndabumva ndagatese yombi.
Uri he?
Andi Burundi munara ya Kirundo komine Mega umutimbano wa Kinyovu.
Ikibazo intererano?
Eh ndacana ka ho gutera ikiyumviro.
Yego.
Eh mama kumbuge se kiraduhugu y'i Burundi. Eh nagira ngo mvuge yuko intamba mu Rwanda dushobora kugumana ingufu cyane kuko hari ahantu henshi twagiye tubona hagenda haba kanenge ubakinnyi ugasanga nk'umutoza yasimbuye ku rwego rwo kubura defense ugaca usanga baradutsinze ku bwanjye nkaba mvuga ati kumbe nibagumane inguvu nyinshi kugira ngo urebe yuko twotora iki gihombe cya Afurika
murakoze turashimiye ku cyumviro cyanyu
nawe murakoze kuduhamagara
murakoze Okay. Abakurikirana umupira w'amaguru muri Afrika bavuga ko ubu ku rwego rwa technique abakinnyi bo muri Afrika bagize intambwe zikomeye cyane mbere bagasana banganya no mu tundi duce two kuyisi mu byerekeye izo technique yamara bakavuga ko harabavuga ko ikibazo kikiri ikibazo cyo mu mutwe cyo kwitegura mu mutwe Steve aho habona uhavuga kwi
ego urakoze cyane hiyo ningorane idasanzwe ku migwi itari mike y'ibihugu byafu kuko no bamenyesha yuko umugwi ndiko ndakurikiranira hagufi umugwi seruka y'igihugu ndi no mugwi bigaragara yuko hari umwe budasanzwe hagati y'abakinyi ariko rero hari abakinyi bagiye baratorokanywa batameze neza bari batameze neza sinzi ngo bivuga mu kirundi kiza batameze neza mentalement biriko rero biratuma rero mu guseruka igihugu intamba mu rugamba ushobora kuko urigenza neza kuko biracaboneka yuko numumenyereza agishakisha ibyo hari abakinyi tutabona badakina ariko kenshi twaragiye turaya begereye cyane mu guseruka igihugu akatubwiye ati reka n'amabanga iyo nditwe mushya mu kibugo iyo imunsi kuko urumva yuko ibyo nibyo biraboneka yuko ari umukitwa cyane umukinyi Saido Berahino niwe mukitwa avuga yuko intama mu ruga zishobora kuzokwishimikiza muri ino higanwa rya Cannes ariko gushika uyu munsi urabona yuko atacyaratwereka ariko rero ntibitangaje kuko turazi ibihe bibe aciyemo mu gihugu cy'Ubwongereza ariko aramara amezi agera kuri atandatu adakina aho umugwi kumwirukana ubutunga kumuhana ibyo rero ndibaza yuko byari bikwiye yuko umugwi seruka Burundi ugira bamwe bashobora gukurikirana no kuganiriza abakinnyi kubwa barabe yuko ubo musubiza ku rwego yari ariko cyane bakagerageza guhindura ibitekerezo mbere na bibiri mu mutwe wiwe ibyo rero ndibaza yuko ubu tubude kuko mu gusera igihugu abantu nkabo ntibazwi kuko biragaraga yuko tumenyereye yuko satse mu gusera igihugu Burundi numumenyereza mukuru icaba baciwe numumenyereza w'abanyegori aho rero kayikwiye ariko rero abantu nkabo bigi ibyo bintu byo kuganira abantu bafite ibibazo mwe n'ibyo byo mu mutwe bijyanye n'ubuzima babayeho ndibaza yuko bari bakenewe mu guseruka igihugu inama mu rugamba hari ikindi naco ndibaza yuko nibyo mwavuze yuko umupira muri Afrika ingene wifashe biraboneka yuko umupira w'amaguru muri Afrika wateye imbere kuko turazi yuko mu myaka nka 10 basanga umugwi ujya muri Cannes ntibibuze yuko utsindwa ibitsindo bitandatu indwi ariko burabona uko imigwi itsinda isa n'ibangabanga igitsindo kimwe bibiri atari Mauritania gushika no munsi yatsindwa ibitsindo byinshi bine kuri kimwe ndibaze yuko atakindi gihugu kiratsindwa kandi ngo ku Burundi bwaje muri rino higanwa ari bwo bwa nyuma ku rutonde ngaruka guha FIFA ariko rero urabona yuko bitabuda yuko duhuye na Nigeria iri mu bihugu bya mbere FIFA ikina kimwe ku busa bitabuda yuko ibihugu bya Tunisia usanga ari biri mu bibanza bya mbere muri Afrika ariko ugasanga badutsinze bave babidakunze ya nyuma kandi ndibaza yuko ivyo ari intambwe ishimishije umupira muri Afrika ko ariko rero ngatera kamo na cyane cyane abajejwe ibihugu kuraba ingene kubukura bene bofasha mu kwitegura ibiguseruka bihugu kuko sindababesha iyi nkuru iwanyu sinarinzi yuko abarundi isinzi bakuna umupira w'amaguru batari ku umupira w'amaguru kumbonesha kure y'igihugu ndibaze yuko ari byonyine byo gukosora kuko birababaje cyane kuko baragaragaje yuko bari nyuma y'intama mu rugamba
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Aho ku kibazo kijanye n'amaprime duhembo baba bemerewe abakinyi kenshi usanga si no kugwego gukina mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika niyo yageze mu gikombe cy'isi yose ivyo bibazo vyaduka hasigaye iminsi mike ngo bakine cyanke imbere yuko banakina byaribonekeje cyane ku migwi itari mike mu bikombe by'isi yose yo muri Afrika imigwi iserukira gihugu ni kuko ico kibazo kiguma kigaruka ni kuki abajeje umupira w'amaguru batagitorera inyishu imbere yuko baja muri amahiganwa nkayo Alain Majeste
musubire mu kibazo gatorena navuye kuki ku murongo
yego nariko ndavuga ku bijanye n'amaprime utwo dushimwe aba abakinyi baba bemerewe ikibazo kikavyuka hageze kuja mu mahiganwa haba ku gwego kwa Africa Time gikombe cy'isi yose biguma vyibonekeza niko gico kibazo ababijejwe batagitore muti imbere yuko kibi kibazo abakinyi bageze kuja gukina guserukira Africa mu mahiganwa nkaye
cyari kibazo kibabaje cyane ndibuka hariyo Congress ya FIFA igira 8 yabereye Kigali nanagize bakwegi gushikayo ndakibaza cyo kibazo n'umu utwara ishira mu gimpira amaguru ku isi FIFA Jean Fatino yari ishikingaho ni kibazo kigenda kiri garagaza kandi abaje kandi kibabaje Jean bibaza ko ari abantu habuze matrite nubwo ati ku bantu basabwa rongoye amafederasiyo y'umupira w'amaguru abayarongoye benshi nibagenda kwera gukunda umupira w'amaguru harabagenda abayigo bakunda umupira w'amaguru mugabo akagenda bwati ngira ndoyi kini kuja turaba n'ubushirangaje bw'inkino ahantu henshi mu bihugu bya Afrika ni ibintu bahagato y'agaciro gateye mu bihugu bya Afrika ugasanga mega si byo gusa sema prime gusa hari ibintu kugira amaformate kugira mu gusubira ugende ugasanga mu guserika gihugiye hasigaye iminsi 3-4 kubera iki ibaragira prise conscience warabe akamaro k'umupira w'amaguru kuko abantu benshi ngo bamaze kubibona cyangwa muri Afrika y'uburaruko barazi ko hari abantu benshi babeshejwe n'umupira w'amaguru uretse abakinyi y'abaganga n'abandi bantu hano ikindi kintu kitumvikana cyerekana ko harimo mangzo matite kwa sababu barongoye imigwi muri Afrika nk'ubu mugwi nk'umukino nk'urukino ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afrika kafa hari amahera arenga amadorari 200 nk'umugwi kugira witegure rero hari igihe bishika amareta yacu kagisanga babifashe minenego ngo ntibyumvikana nk'umugwi wa Nigeria ukuntu ni igihugu gisa n'igitunze cyane n'umugwi wa Cameroon wahatswe kureka kuja muri gikombe cya Afrika kubera basi gutangira mapini kuko usanga n'ibidwi igacira mukeza ubivuga ko biboneka cyane muri Afrika y'uburengero za Nigeria za Senegal za Cameroon n'ibibonekeza no kubera iki ni cyatu bazo gisanzwe ku bantu basanzwe barongoye imashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika n'abasanzwe barongoye ubushikiranganji bakwega amaguru bakavuga ati tuzubaherayo kumbe bakibagira ko inka ikamwa icyo yariye ibyo bintu rero birababaje muri Afrika mugabo urabone igituma rero imipira iko yateye imbere muri Afrika y'uburaruko ibyo bibazo ntibigaragara cyane ni imitomo za Mauritania za Madagascar z'u Burundi nimigende iri prepare matematiki tugiye kurondera amafaranga ahubwo tugiye gutera iteka igihugu kugira natwe tuboneke ibyo n'abakinnyi b'abanyarwanda babaje babadisha cyo prime match mugere rero umuntu azi yemereye umuntu ntashite cyo yemereye ikabyaduka kumva abakinnyi benshi babigira n'abakinnyi babakomeye bagwiburaye bazi cyari cy'amasezerano bazi cyo bawemeye rero umaze kudashika ku cyumeza bica biboneka
yego reka dusigaranye akanya gato reka twumvirize Steven nawe na Rwanda mubaze kuba ubu imigwi yavuye kuri 16 ikagera kuri 24 inserukira gihugu muri Afrika mu higano y'igikombe cy'ibihugu bya Afrika ni kintu ciza eske harakeneye ko hashigwamo uburyo bw'amafaranga kurushiriza mu migwi yo muri Afrika mu mwanya muto cyane
ego ni kintu cyiza cyane kuko ku ruhande rw'ibihugu byo mu karere kuko iyo bitaba 2024 iyo biguma ku bihugu 2026 n'uyu mwaka nyene igihugu cya Uganda nico cyonyine cyari kwitaba zino nkino za nyuma za CAN ndibaze yuko mu bintu bishimishije umurongozi mushasha wa CAF Ahmed yashyize imbere kuduza ibihugu ndibaze yuko ari kintu cyiza cyane kandi biragaragara yuko bishobora kuzana umusaruro mwiza ku bitarike muri Afrika kuko ibihugu byahora byikokora no hino kugira bishobore gushika muri dino nkino ariko rero ugasanga birahasize ibihugu byari bike kandi ibihugu bikomeye cyane nibyo byonenye ne byashobora kwitsinda ndibaze uko ari ikintu cyiza
murakoze cyane radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubibutse ko twari ko tuvuga ku gikombe higano y'igikombe cy'ibihugu bya Afrika kiriko kibera muri iki gihe mu gihugu cya Misiri aho indwi ya mbere y'inkino irangiye inkino kuva no munsi za nyuma zo mu migwi zikaba ariho zitangura Burundi tubibutse ko mukanya buza guhura na Guinea Madagascar iza gukina na Nigeria, Uganda ikine na Egypt, Zimbabwe iza guhura na Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ni inkino rero zo gukurikiranira hafi. Dushimiye rero abatumire bacu Steve Derrick Ndizeye, aba mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru w'inkino, akaba ari mu gihugu cya Misiri aho ari kwakurikirana intamba mu rugamba mu guserukira gihugu Burundi. Dushimire kandi Alain Majesté Barenga umenyesha makuru kuri Radio Culture mu Burundi ari i Bujumbura. Dushimire rero mwese mwakurikiranye ikiganiro bahamagaye bakabaza ibibazo gashikiza n'ivyimviro. nkabambone yakanya kuko batumira kubandanya mudukwikirana mu iganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.